mukomeze kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese. Ijwi rya Amerika muryumvira kuri FM 88.3 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi mu Burundi short waves kuri metero 19 na metero 22 kugeza mu mwanya isambire. Nadusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Ikaze mwese nshuti bavandimwe.
Abanyamahanga ntibishobora kuborohera kuko ubwa mbere na mbere ho izo ngorane zacu ntazo bazi, nitwe tubabwira uko ziri. Ahubwo ugasanga rero bamwe muri twebwe nyine kubera kutumvikana bakazumva twinshi bigatuma badashobora gutura imishu ikomoye.
Ubu ni Ildefonse Rugema mu Burundi ukurikiranira hafi politiki y'u Burundi. Yashinze umuhari uharanira intwaro ya cyami Ligue Monarchique du Burundi avuga ku kibazo cyo kumvikanisha Abarundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye ibyo biganiro bihuza Abarundi bibera Arusha muri Tanzania ndetse n'ikiganiro muri Kirukuri tubagezaho mu kanya. Mutega amatwi rero kuri radio yanyu turabararitse. Amakuru rero yo mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri uyu wa gatanu ibiganiro bihuza abanyepolitiki b'Abarundi byakomeje i Arusha muri Tanzania. Umuhuza yasabye abateraniye muri ibi biganiro guhuriza ku rwandiko rukubiyemo ibikenewe byose kugira ngo hazabe amatora meza kandi atekanye mu mwaka 2020. Bavuga ko ari bwo buryo bwiza bwo gukemura ibibazo by'u Burundi bagasubira gusenyera ku mugozi umwe abahunze ndetse n'abakiri mu Burundi. Inkuru irambuye muragezweho na mugenzi wacu uri Arusha, Pierre Claver Niyonkuru.
Umuhuza Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cha Tanzania yasabye abanyepolitike bose bari Arusha ko bohuriza ku mutu umwe wavuga utigwa matati ari mu Burundi. Profesor Juvenal Ngogwa n'ubusa atwara umugambwe MRC Rwenza Ngemero yitavye avuye Bujumbura ari mu basabwe uwo muti.
Turiko turabikora twebwe rero tuzotanga ingene tubona igihugu cova muri aka kaga, hanyuma rero abarundi bazoheza bo nyene babone ineza yabo ahiri ko abandi badashaka gutanga uburyo kuva muri aka kaga bigatangwa na twebwe gusa niyo bazoca urubanza. Hanyuma turabe icyo umuhuza azoheza ngo abikoze cyane cyane aja gusigurira ibihugu byo muri aka karere avyereke mu by'ukuri abashaka ineza y'igihugu natayishaka. Iyo wumva aramaze kubona neza umuntu adashaka ibiganiro
bose barahuriza ko uwo muti woba amatora ya Marshal Renditije wo mugambwe Iprona uruhande rutavuga rumwe na leta abona ko hari ibitegerezwa kubanza gukogwa mu gihugu imbere yuko ayo matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 aba.
Tubone kuja mu matora habanje kubaho byo twumvikanye muri yakoro tuba twasinye ibyo nabyo ugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu, ugarukana yuko imigambwe yose biri gakora kuri kwamye, ugarukana uko abahunze baba baridere politike cyangwa abanyagihugu bose bizwa mu gihugu no mu byabo, hanyuma imigambwe yasubira gakora yigenga n'abashyamwe yigenga agasubira gakora, hanyuma bijya bita ko ari mitahe yafatiwe abantu bakayagarika kugira ngo dutegure ibyo bita amatora. Ibi hari byiza atavuga ati jewe nta buryo mfise, nta nguvu mfise, na kibanza mfise kuja kuganira mu matora.
Chauvinot Mugwengezo nawe wo mu mugambwe IPDS rya mibanga yahunze igihugu avuga ko umuti wari mwiza ariko muri kino gihe ugoye kuvuguta.
Ibiganiro twe tubona ko hamwe ku ruhande rw'ubutegetsi buvyiyumvamwo ari uko tubona ko bishobora kuvamo agakiza, ariko ibiri ko turabona ngaha nigihushanye n'ivyo bintu byose abarundi bari biteze kuri ibi biganiro. Urumva rero siho bari, kandi twaje dufise umutima wo kuvugana kuyaga amaso mu yandi atangiye wangura kugira none n'ikibazo cy'u Burundi turabe ko cyoteba kikaronka inyishu, na cyane cyane icyo kintu cyo kuvuga yuko bashaka kuja mu matora. Twumvikane ku bintu bimwe bimwe byo tuba abarundi bizera yuko ayo matora bobo bavuga badasiba kwerekana ko bashaka yuko bayashaka koko. Urumva rero ntibaje ibiri ngaho nivyo nta cizere
kugira ngo bose bashike kugwandika rumwe bahuriza ko abanyepolitike basabiye ko bogira imigwine yamara bo bishuye ko ataco tuma bicamwo imigwi kuko bose bavuga rumwe batahubwo nakajyo keza ko gusubira kunga ubucuti hagati y'abahunze n'abatsigaye mu gihugu nkuko bivugwa na professeur Ngogwa n'ubusa
iryo buryo nukubera wa mugenzo wa leta y'u Burundi ku cima abantu mu mirwi mu vyukuri abantu bari batavuga rumwe na leta baba bo mu gihugu baba bo hanze burya ntibari kune ntibari gutanu bose twahuriye ukintu kimwe nuko dusubiza agateka amasezerano ya Arusha na constitution mu 2025 byavuyemo ico tugihuriza kuva kera ntawo hanze ntawo mu gihugu bose nico kimwe twe tubona ko kuva kera twamye twumvikana n'ubu rero twaraye twerekanye twumvikana mwarabonye ko tuko tugira urupapuro rumwe ntibaze rero bagerageze kubananya uzora baracamwo imirwi abantu
bitekanjwe ko bamaze gushira hamwe ivyumviro vyabo bazoca babiha umuhuza nawe akabishikiriza inama y'abakuru b'ibihugu vy'akare ka Afrika y'ubuseruko yamara bavuga ko atakinini bizomara kuko ari vy'uruhande rumwe rutavuga rumwe na leta gusa Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Karaveri urakoze tukivuga rero ku mishyikirano ihurije abarundi yarusha mu gihugu cya Tanzania mugenzi wacu Frederic Nkundikizi yavuganye na Ildefonse Rugema umurundi ukurikiranira hafi politiki y'igihugu cye Burundi akaba kandi ari we washinze umuhari uharanira intwaro ya cyami amubwira ukuntu abona iyo mishyikirano
ibi biganiro bisa nuko ari biganiro biriko bikurikira ibindi bitashoboye kugira icyo bishitseko hanyuma uko iminsi igenda tubona yuko menga ibyo biganiro arabashaka arabihurikiramo bisa n'uko menga uko gushaka iyo shaka ryo kubijiramo iriko riratituka ibyo bigaza yuko bamwe ku ruhande washaka tubye urwa leta bakabona yuko bobo ku ruhande rwabo igihugu atangorane zikomeye gifise mu ruhande rw'abayigwanya nabo bakavuga atahubwo twe tubona yuko twoganira kuko hari ingorane ziboneka ziri ngaho kandi bizosagaseshwa rumuri
ntaguciyemo umushyira na Defense Rugema ibyo biganiro biramaze ikiringo kirenga umwaka n'igice hari ikibazo kugira ngo muri icyo gihe cyose abarundi babe batashoboye kugira icyo bumvikanye ku ikibazo ku bwanyu kihe
ikibazo aho kiri je nibaza yuko nkuko benshi bakunda kubiserura twanza tukaraba neza ingorane abarundi dufitaniye izarizo umuzi w'izo ngorane wama umaze igihe kitari gito washaka ngaha twubwa duhereye kwigandagurwa ry'umuganwa rudufiko kwa gasore iryo gandagurwa ry'umuganwa rudufiko kwa gasore ryakurikiwe no kutumvikana mu banyepolitike hama ibyo rero bica bituma haduka amacakubiri y'amoko mugaye imbere yaho twovuga yuko yoganagwa ry'umugano rw'aho wa gasore byasongerewe ni itembagazwa y'intwaro y'ubwami mu 1966 ibyo bikaba byatumye rero abanyepolitiki ntitwova ko bari n'abariho benshi mugabo incabwe zari icyo gihe baciye batangura kugwanira gutwara uko umwami yataki hari kandi ari we rise barundi ari wahuza barundi bose icyo gihe waciye umenga ni impfuzi ziriko zirajyana atacamira ibyo rero byo kugwanira gutwara ku gikenye byarabandanije gushika aho haza n'intwaro za demokarasi 1993 mugabo izo zose zahumurije abarundi kuko ubwo bwicanyi bwabaye
n'abandi bategetsi bahavuye bagandagurwa munyuma
gume urumva izo zatumye yu abarundi batizerana abarundi bagiranira ubwoba abarundi atabucizera uwundi gushikaho mu 2000 aho abarundi batangura kuronderera hanze ubahuza abanyamahanga ngo baze kubahuza kandi abarundi twebwe ubwacu ari twe tuzi ingorane zacu
ariko nabo banyamahanga ntiborohirwa igihe bariko barashaka gufasha abarundi
abanyamahanga ntibishobora kuborohera kuko ubwa mbere na mbere ho izo ngorane zacu ntazubazi nitwe tubabwira uko ziri ahubwo ugasanga rero bamwe muri twebwe nyene kubera kututumvikana bakazumva kwinshi bigatuma badashobora gutora inyishu itomoye. Ikindi naco nuko ibyo biganiro mu kubijamwo sanga umenga barinda gusunikwa canke ugiyeyo nawe akagenda ku nyungu ziwe bikerekana yuko agiye mu biganiro byo kugarukana amahoro ariko afite cyo yikiye ku mutima akaba arico rero agwanira
inyishu mukane gatoye cyane rwose inyishu ku barundi ku bwanyu yubahe
ku bwacu nkuko twebwe twama tubivuga murabona intwaro y'ubwami yari intwaro yubatswe imyaka amajana ndetse ibihumbi ariko murazi ko yasenyuwe umunsi umwe ibyo rero ntibyoreka kugira inkurikizi imbi ku ingene igihugu cyavuye gitwagwa mu nyuma
idefense rugema murakoze cyane rwose kuko mwaduhaye ku ijwi rya Amerika
murakoze nkunikije
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mukomeje gukurikira radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda aho mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mukatwumvira ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro muri kirukuri mumenyereye muri amasaha.
Allô, bonjour, monsieur Mouche. Allô? Ah, ego, c'est d'amour. Mon papa, il est. La situation, la tata, ni weko. Ni fuza ko mu mucu ni gasore ya tindi fumuri wanje afise gwandi ko rumunoma kome afa administrative nakenda batu ko hacho biziko eh kaya gasore ndayifata ko itati
Monica pore kirukuri
bisibitse cyoroshe ni asubira hanjye muri bagiye bakisera abanyarwanda ntugende tujye
sufuka neza ndahejeje
mene ko dufite cyemwe ko tuzoteka
cyo nyabaki bikagiye
ne twatuye kwandi ko uri mu rutonde rw'igitero
ndakubaze kwanze icambere mwatoho tuko kwandika yo kwavuye eh icya kabiri yo kambo mbwira ngo njemwo kandi wumva ariyo bashaka gutera security zobunzanye mu niyi
ne kwandi ko nandi kwavuye ati njumba nyabuko icyo cyo cyo
mubize kuko je no bunumva atavyemeza bipfuye mu fisi uti gute yo bari umuntu ashaka kubajyanisha yakwanditse nawe
iyo mutari inzoka nawe ingoro tani mu kambi udufasha ubwamba
funde reka kurogota ubihe bishyushye nkiye bivuza ko kuyonjora ukikura mu cyumviro cha bose ukabaje umutima wawe
uri gihemu wahemuka mu cyaha
ndese uguhemuka abantu bamaze kugira urunani biriyumvira bikwiye keshi bajana nya bahuru urufundi bavemwo utohoza n'ugira ubushye
bigusaba ndagiye kandi gembabaye
subira muri umujyango mushashe wironkeje
funderi kwa funderi garuka
Monica pore kirukuri
urya mugabo yarambiye neza ko bene ibi bibiri tivyo babirike ubitirenze ko biturika nk'ubombe ariko reka kazi k'impitana baca kwibaza ngo nurubomba abanyabugo bateye mu ikambi
hosho Tell me where it is.
Yo!
Don't!
What's the matter? Can you get out of the tail?
What's the one for you?
Muff! Muff!
Yo!
Muff!
Sir!
No, we were born!
We're over! Now he's what I get. We are going
to
get. Jump on a cut.
Yo!
You made it to me, General. Yo! Why do you come in? I don't have any. Jump back here.
Yo! Shall we? Katuma na mwe, wapapoye, kumbidabi kutajake, tenifjo.
Tenifjo. Zara kuye wikenda gute. Nadia. Nadia.
Nibichi.
Nadia uko hapi. Nadia nibichi kuwa wavyuti.
Nde kasha nora nyeke.
Nimeamuka, nikakuta niko mipeke. Sasa, vitu gani? Kwa waje kuchara muri salo, raba, nisengeo jumate, unafanya nini?
Nune, nari kukuma mkitanda ndonde lisi, kandi jansi kose nzi.
Nadia.
Nika sanora na wuzu konda wikira.
Ngovala,
nile basi, nisanga bandi mwikambi na wakandi.
Wende wapi?
Nune ngire igute. Eka nemele ngeende
no. Hapana Nadia, usifanye hivyo.
Eka Nadia usijewe shano. Wano kutamu waifunde ringene yari atisiki koko.
Sasa ushaka kwerekana kwa hivyo batu. Heka hivyo zile marimea zote.
Mfeiba shano ura nao.
Sawa basi jende, basi nifanya.
Mfe? Mune uwe. Nisha kangiri.
Nadia, ukitoka hapa mkartye, utakuwa na konfirme zile marimeo zote.
Ika nende nagi yifundira docha mewa anora. Uwe, mpa problem. Nisha kabrema, amebe. Damu kundasha no, amebe. Nubu wande.
Sasa mapenza. Unampenda vrema. Nadia, ura mkunda.
Damu kunda, na urabizi kunda mkunda.
Sasa umukurikia mzirambi ile njia yake mbaya. Njo kumuonesha kama anampenda vrema.
Mingirene. Uwe ninda dodora mwikino gitondo.
Ni nani? Urinde.
Ni chewe. Ni chewe.
Ha?
Ni mkunende.
Ni muhehe.
Muhehe?
Na jana mjua.
Muhehe nda mwuzi. Niwa mugenzi wabafunde.
Ndi muhe, ni muhe kururi.
Mbe janji we.
Muhe. Niviki, ehito mozo hemu. Kwa mozo zawe zuzo hivyo ndo uvuye.
Mian? Mungwe.
Hila ndena chukumia. Huku mendoa muka hing. Muhe niviki kutatugira. Nora, kerabga ule nge saja mchomba tumhevi fuku. Kwa nge nere kero jukumira. Yara pui. Mwe.
Ayumeo yara ira tukumi. Tito kumi tia mwe shamba.
Yes.
Ah, otukwari tukwari yeke ye.
Yeshi mara eni shamba.
Kwa njifunike, akira wifuku.
Ura kote. Iwa ya gara eri kuya mwe kambi. Itukwara yetu tewe.
Yo. Mwendele ni gute. Kutuwa bai.
Namiwe. Namiwe ni gute. Kutuwa ya tuja hane. Tuka tatukumve kinu gituri changi bobe. Tuwa. Tuwa. Fundu uze tuiru katuwe. Subo mwe wangu kwewa. Nama kuru yu munu. Numa nzi.
Mwendele wanjewe. Mwaga mana yanje baba. Iba mwishu. No. Oya. 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 Ndagi.
Dagi. 7h19
Can you tell me what you want?
I'm going to tell you. 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 I'm going to tell you.
I'm going to tell you.
I'm going to go to the house. Jiwe gusa nashaka gukora akazi ku wasita nyine mwambaye ntaki
ah ntacho bakora kaje wasinyiye muri kontra sino kidakwemereza naki wanje ngo nuko ngo ndose mu wasita
emwe banta murindire bashaka twanze ducunguriye turande turabe neza iduhave twishobora kuri songoye
mane yanje enhani nyoni koma
No, was Sangabati, you were kidding.
Oh, Sand. Karibusha, ni wewe?
Gas.
Eh?
Karibu yawe sinza nyinga muri ibiro byawe. Urabitse?
Eh. Beko mengu je wakazi. Imvuba sinagucane kwa mami, ndaguhumuke.
Uvuga ko atatufise umbwira nigire. Ubuhonye nengira ni ukano mukazi kubera wewe. None uri kurasa mu mbwira ivyimikeke.
Eh, kandi kibazo carakimwe.
Carakimwe.
Nese amafaranga gusa ushaka? Eh? Data wanje akira ndagusubiza twawe.
Ha? Why Rusi?
Wana kugiye ikibazo cyake muse ntwavyumwe. Eh? Na utokwirigura harura yose arakwiye.
Eh, wese ndavyumva.
Washaka kugira uko nyina arakwiye. Icyo tumva ni. Thank you. Shaka, we let you have
a queen. Man, Angela, good.
Who won your name? Umbari and that's going to occur such a macos. Mukava. How could you not get a cookie? Look on double jeez. Not the queen that's me. No, ni hamba biyeko, magomba nda bikire gute.
Ahubwo reka nokubinyibutsa. Nubinyibutsa.
Sha. Mugabe Imana senga jewe gasore. Irakomeye nokuye. Iyo ntarwa kano kazi. Sinzi uko byohavuye bigenda nokuye.
Jo ndakubaze gasa.
Sha.
Mu bisanzwe. Akazi we wakaronse gute. Nokuganira.
Umbe basha sa.
Oya nokuganira.
Nakaronse nkuko abandi bose bakaronse. No nokira nari ubumera bw'Imana.
Sha, come ruka nigiye gukora ikibazo nk'ivyo abatumenga byari byagoranye. Poste y'umwasi administrative we wayirose bigenze gute.
Umve shasa. Ibyo ntubirangire ko. Wo shimba gusa ko mahera yawe yaronse. Hari bindi.
Behoho. Ko tanindwe nimu maze ukora ngaha kuri izina. Ayo mahera uciye akura he n'ukwezi kutarahera ngo hembe. Shagasu.
Eh kurusa kushasa.
Oya avugi.
Menya gusa ko muzima umuntu aca mu bihuhusi bikaze. Mugabo bikateba bigahita. Nese uko bigenda mu
buzima. Mama shagasore.
Cina ndurumva udari.
Fondi. Umama yako ne gatya. Ee kati chiwe bintu. Ee kati chiwe gatya.
Usibura gute kwari bo bambere baciye baza baragaya kayanga hamwe ikambi harayabaye igitero abandi bose nubona ko tumuze mu mashamba eh suko bazico baraye bakoze
mugabo wo bita mugabiki
eh ndi kimenya amenya aba bari kumwe nakareka ko kakanya buko
sha
eh
mugabe
ibi ni keri uraba wabonye na Nadia wawe ko bari kumwe
Nadia
eh
aje
sihuriya
eh
tukubwira ko na wenyine asigye akorana n'abantu gaharira
eh po
Hati tu.
Nadia no mushirimwo.
Kweli.
Ibyo ntabirimwo.
Cyana hiye. Funde. Kandi uwo mujye mukobwa mugira gutwaye ubwenge.
Umbere.
Ushobora guteshwa umutwe n'umukobwa. Barashatse kutumara mu gaho umengo nushaka kubona yuko utubangamiwe.
Je mbere ndumengo. Yoi. None kubera iki kije kintu cyatubitse rimwe.
Umvize rero bwa bugugu bwawe.
Iyo kibari gitero ubwo niba ari kuraza kenshi
umve wa muhungu nani aho we nusha kumva ko umukenyuro bagize ngo babanze badupime barare ko dushobora kwirwanira mu nyuma bazoje bagira gitero sana busiko
mugabye byose nibyo ari kuribwira ntawuzi ko ari byo
umve
sha jembo numengo tukabanza tukayitonde
gute
tukamenya neza ibyabaye ibyari byo
Ikiganiro rero muri kirukuri nicyo dusorezeho ibiganiro byacu byo kuri uyu mwanya ariko kandi tunabamenyesha ko amakuru tugezeho ari uko ukeko kuba hari we wari umaze iminsi yohereza amabombe akayohereza abayobozi barimo nabo mu ishyaka ry'abademokrati inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamenyekanye ku izina rya Cesar Sayoc Jr. Nuwo mu mujyi wa leta ya Florida biravugwa ko afite imyaka 56 y'amavuko. Iyi nkuru turaza komeza kuyibagezaho mu bindi biganiro byacu biri imbere. Cyuti rero hani udusoreje ibiganiro ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Cedric Franklin yarafatanije na Bonsa Tufa na Eugenia Mukankusi kuri mikoro mwese rero mbashimiye cyane kuba mwaduteza amatwi mukomeze kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika. Thank you.